don't need that much Kiddush.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Aha mu Burundi nyuma y'uruhagarara n'indyane bimaze igihe kirekire mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa 7, leta yashyizeho abayobozi bashya bagateganya.
Imyaka ibiri heze urushengero ruri mu ngorane, urushengero rwarataye akanovera, ubu urushengero rusigaye rutwarirwa kuri rezo zose. Umuntu aricara mu giteranyi, uwundi akicara imakamba, uri nibe yicara imabayi agakubita audio akarungika. Ndagira ndabasabe izo audio zihagarare.
Uyu ni Ndirakobuca Gervais, umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere ry'amakomini ku bibazo byo mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa 7. Ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye i Geneve mu Busuwisi, Tabu Renova, avuga ko raporo y'abahanga ba Loni bakora amatohoza ku Burundi idafite agaciro. Aremeza ko abayikoze bacuditse n'abarwanya leta y'u Burundi. Loni irarega abategetsi ba Sudani y'Epfo kunyereza umutungo wa leta utubutse. Mube hafi, aya makuru yose nande twabateguriye atabacika. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Urwego rw'abahanga batatu b'umuryango w'abibumbye rushinzwe kugenzura uburenganzira bwa muntu muri Sudani y'Epfo rurarega abategetsi b'iki gihugu ko basahuye umutungo wa rubanda ugera ku madorari miliyoni 36 muri iyi myaka 4 ishize. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ubwo rwego ruvuga ko aya mafaranga yasahuwe n'abategetsi ba leta n'abanyapolitiki bakomeye mu kigega cya leta no mu kigo gitoza amatagisi. Ni mu gihe ruswa yakwiragiye mu nzego za leta ibandanya kugira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'ico gihugu. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Yasmin Soka avuga ko aya ari amafaranga bashoboye kubona. Ko ivyo biterekana yamaze gusahurwa mu by'ukuri, amenyesha ko amwe muri aya mafaranga yakoreshejwe mu kugura amazu n'ayandi matungo mu mahanga. Urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu n'ayandi mashirahamwe bimaze igihe bigabisha ko abategetsi ba Sudani yo mu bumanuko bariko basahura imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari y'igihugu. Ubutunzi bucumbagira bw'ico gihugu buzera cyane ku mwimbu w'ibitoro. Umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu Yasmin Soka avuga ko raporo ikigo kijejwe gutoza amatagisi mu gihugu giherutse gushikiriza inama nshingamateka yerekana ko amafaranga agera ku miliyoni 300 y'amadolari yazimanganye mu mezi 3 arangiye yonyene. Avuga ko amafaranga ari kasahugwa mu gihe abanyagihugu bafise ububabare ntangere.
Korea ya ruguru yishe umutegetsi wo muri Ministeri y'uburobyi ya Korea y'Epfo. Iyi nkuru turayibaza Diane Nininahazwe.
Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Korea y'Epfo bwatangaje no makuru buvuga ko uwo mugabo w'imyaka 47 imbere yo kwicwa arashwe n'abasirikare ba Korea ya ruguru babanje kumuhata ibibazo, mu nyuma baheza baturiza peteroli ikiziga ciwe. Mu kiganiro n'amenyesha makuru y'i Seoul ku mugwa mukuru wa Korea y'Epfo General Ahn Jung-ho wo mu biro bikuru vya gisirikare yateye ivyatsi yicwa ry'uwo mutegetsi agita igikorwa c'ubunyamaswa, yongera asaba Korea ya ruguru kwisigura igahana babikoze. Ntacho Korea ya ruguru kugena ino saha iravuga kuri ivyo vyagirije. Nk'uko Bill Gallo umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Seoul avyumvikanisha mu nkuru yiwe, icwa ry'uwo mugabo rishobora kuba iyindi mbarutso y'icuka kibi hagati ya Korea zompi. Uretse ko mu bihe bisanzwe ukujabuka imipaka ya Korea zose rimwe na rimwe bisa nk'ukwiheba, muri kino gihe isi yugarijwe n'ikiza cya virusi ya corona, igisirikare cya Amerika muri Korea ya ruguru kivuga ko ico gihugu cashizeho amategeko yo kurasa uwari we wese yihenze akagerageza kwinjira ku butaka bwacu mu ntumbero yo kwirinda ubwandu bw'uwo mugera.
Ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI ikigikiye imigambi ya leta ya Sudani yo kuvugurura ubukungu bw'iki gihugu. Fidele Niyongabo aragarutse atubwira iby'inkuru.
Ingingo y'abategetsi b'icyo gihugu ishobora gutuma cyoroherezwa amadeni kigasubira kubaka ubutunzi bwasinzikaye mu gihe kiriko gitera kija mu ntwaro ya demokarasi. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2021, abakozi b'ikigega FMI bazokwirikirana ishyirwa mu ngiro ry'iyo migambi izoba igenewe kuzamura ubutunzi bw'igihugu no gukomeza ubuyobozi bwiza. Sudani imaze imyaka itari mike yarafatiwe ibihano na Amerika kandi irangwa n'isahurwa hamwe n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga y'igihugu ku ntwaro ya Omar al-Bashir. Ifaranga ry'igihugu ryataye agaciro bikomeye cyane. Hari kibazo gikomeye cy'ibifungurwa nkenegwa, ibitoro n'imiti mu gihugu. Sudani ifitiye amakunga amadeni y'agaciro kagera ku miliyari 60 y'amadolari. Kugabanirizwa amadeni no gushobora kuronga ingurane zitanzwe n'amakungu bibanwa ko aribwo buryo buzotuma Sudani yogorora mu byerekeye butunzi. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ikigega FMI cyatangaje ko cyashitse ku masezerano ya mbere n'abategetsi ba Sudani ku bijyanye no gutunganya neza ubutunzi bw'ico gihugu.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Ku mupaka wa Gasenyi Nemba, u Rwanda n'u Burundi bahererekanyije abarundi n'abanyarwanda bari baraheze mu bihugu byombi nyuma y'ifungwa ry'imipaka ryatewe na COVID-19. Aha ku mupaka Gasenyi Nemba kandi niho ikiciro cya gatatu cy'abarundi barenga 500 bagomba kunyura bahunguka bava mu Rwanda mu nkambi ya Mahama. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari i Gasenyi Nemba araduhaya amakuru.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515, nkabose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita repatrie spontanee, aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo barundi batashe akamwemeni kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba mahora uretse ngo ntanga ugabure kitakaza wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye masambu nawo banzanye kandi atandiki hari benshi baririmira kandi no mu buzima ntibi bari sawa kubera n'ubu ruhande rumvuga turatuje
nditaheye kubera mbishatse gutaha nuko nkumbeye gutaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi kugira ngo nyine dufatikanye kubaka Burundi kimwe n'inshuti zacu z'u Burundi.
Yamara hari n'abandi bafise ubwoba gusa bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu.
Nuko numvisanga amahoro mu gihugu yaraze bungiye muri commune giteranye muri province muyinga. Icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nanimvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro.
Ndishimye cyane rwose kuko imyaka 5 utari mu gihugu kandi baba baragetse ku iterambere na utera uyugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha. Cyewe saba kono bana n'abanyagihugu neza nta kibazo. Kurya amahoro niyo ya mbere. Nkavuga umutekano.
Iki ni gice kigira gatatu c'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda, bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1,500. Ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukire ubushikiranganji burere gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi. N'abaserukire HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukire Burundi. Aba bose nta kinini bashimye gushikiriza, gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya. Bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashigwa ku rutonde rw'abazotahukanwa. Ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano. Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka, agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye arizeze abafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishamwe HCR. Guhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwe HCR igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose. Turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanza gushika iyo bazobagiye kandi naho bazobagiye badusanga hari abacungereye. Muraziko niyo kambi yo isongore ntibamara umwanya bararayo rimwe. bagasha bavaye bagenda barongikwa ku makomine yabo bariteguye bariteguye n'abanyagihugu kugira bazuca bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
ku mupaka wa Gasenyinemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bituma n'ikiza cy'umugera wa corona abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza kuri bo umunezero ni wose
ndanezerewe kubera nsubiye kureba abana banjye kuko abanagiye kukwaza barakize mugabona kungu kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu banarengwaje nsubire mu bana abasize bonyine ehe naye ndakakumbuye meza tandatu ni menshi ehe nsubire ndabo two mu rugo
numva ni nesereye ndanezerewe cyane nyene njye yaciye kinini naje mu kwicyenda itari kenge ariko nifite ijyana yo kundakorayo nta kibazo na kimwe byari biteye gusa no kugira ibyarangiye nyine yaranyiganye ko nasaba gutaha nko kwa gatandatu cyane byiza rwose
abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55 ababobo abenshi bari bagiye i Bujumbura mu manza zitandukanye mu bugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi bemeje ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa ruhusha rwo gusubira mu miryango yabo ikambi y'impunzi ya mahama abahungutse bavuyemwo yarimwo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywa na COVID-19 harabagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza Pierre Claver Niyonkuru ku mupaka wa Gasenyinemba kubwijwe rya Amerika
uyu munsi intumwa zitorero ry'abadventiste b'umunsi wa 7 bahagurutse ku kicaro cy'akarere i Nairobi bagiye mu Burundi kubonana n'umushikiranganje ujejwe intwaro yo hagati kugira ngo barebere hamwe uko itorero ryashyiraho inzego z'agateganyo itorero ry'abadventiste b'umunsi wa 7 ry'u Burundi rimaze igihe kirekire mu makimbirane yateye ndetse n'imidugararo mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu Eloge Wilika neza yaduteguriye inkuru irambuye
byashitse muri ibiza divantisi imyaka iheze iragahera iragacingwa
abantu mu mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku cicaro gikuru c'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi umushikiranganje Jevendi Yakobo Chamuza jejwe harimo amashengero yahejeje gutangaza indongozi ifata kibanza zaryo bwarangira Yakobo Chaya yagabishije abasubira gutera akajagari
mu kwa gatanu hari amatora yo muri conference general mu kwa gatandatu ara matora mu madivizio mu kwindwi amaniya z'abashikiriwe batanzura urongozi butwara iniyo y'Urundi gushika ku matora na mu president batanze bitangira kwaza ngo president ni imyaka 2 heze urushengero ruri mu ngorane urushengero rwarataye akanovera ubu urushengero rusigaye rutwarirwa kuri rezo sosi umuntu aricara mu giteranyi uwundi akicara imakamba uri nime yicara imabayi aka kubita audio akarongika ndagira ndabasabe zo audio zihagarare nimbe nkuri turi ko dukora igikorwa cy'Imana
Daniel bavuga ubusa giye kurongora urwego rw'ifata kibanza yijeje ko atazoba intambamye
kwisi yose mu mashengero yose nta muntu barigera bakura mu kibanda ciwe atari mu itongo ryase ngo avuge ngo simvamo aho rero niho habaye ingorane nuko umurongozi bamukuye akavuga ngo sinzi ushobora kuva ku butegetsi kandi ategeza gusubirizwa kwese tudosubirizwa nuko bitegereza ashitwegwa dutunganya amatora amatora azotunganywa n'ubwego rukuru rwa division rukorera Nairobi sitwegwa dutunganya amatora twegwa bazodushikiza umurongozi duce dukinjura wabonye ujya muntu yavuye muri division ariko arasigura ibyerekeranye amategeko na kanuni za kanisa biratomoye neza abazorongora arabisigura hariya muri police abantu babyumve si umuntu wese aza kuvuga ngo ararongora kandi mu ishengero ry'abadivantiste ndabakire muri make nta kuvuga ngo uburongo ngo ubutegetsi ngo murabusangira umuntu umwe gusa pastor umwe muri rya police niko ivuga ni barongora ishengero
bavuga ubusa ariko ari cyasa ubutegetsi kurekura abafunzwe bagirizwe imigumuko yo muri kahise mu adivantiste w'umunsi w'indwi
turasaba ubushiranganze turasaba na leta n'umukuru w'igihugu yuko bajya abantu bofungurwa kuko bafunzwe mu ibi bintu nyene by'imvururu kutumvikana n'abandi babafasha ko badufungura bajye bapastoro
kuri ibi umushikiranganje Yakobo Chasa n'uwishura nka Yesu agira ati ivya Kayisari mu Kayisari ivy'Imana mu Imana
ndababazwa cyane no kumva nk'umuntu w'umupastoro avuze ngo ibyabaye
una bafunzwe bagiye gufungura nirya kore ko bafunguye ikosa bakoze barihe ico nibo bakati imyaka 20 bozozozozogenda bwo ikosa bakoze rihanwa na code penale y'Uburundi uno munsi turi kura muri ko mukora igikorwa cy'Imana mukora igikorwa cy'Imana muri cyo kubivanga na politiki uwakoze igihano ihanwa n'igitabo mpana byaha ahanwa n'igitabo mpana byaha bataraje muri pastor ico nawe yigira kurasunika ukabona bagushikire teme bijya bimavuze nibiki uzotangiye kwa ya maboko kandi nubamenyesha bene data b'abanyarwanda gushikira nkanji umutekano ufata imishikati mu rwanda cyo gihugu ubu ntabwo duca nimba ari uramatari ntabwo banza gusaba ko bitewe banza kugira ngo banagire gute
Waserukishengero gya Advantiste umunsi w'indwi ku rwego rw'akarere umutanzania Musa Mitekalo yashimiye leta y'u Burundi kuri intambwe
unashanga matatizo tumeyasababisha sisi wenyewe
biratangaje kubona ibibazo twite ubwacu
tunamurundikia mzigo yeye
ducha turi mwenyewe
ilitakiwa sisi wenyewe bila malizi
vyaiza kotwe bugafu tugirana
lakini kwa sababu tumetengana kama chombo cha serikali lazima afanye
aiko kuwela yuko tupiga umie mkumbukazi wa leta ni ngonga kufasha
tunapenda pia tumshukuru rais wa nchi
kwa ajili ya kazi tukeimuru kile mkuru wingi huko
naamini muafaka tulioufikia ni kwa sababu pia ya ushirikiano wa waziri na rais wa nchi
ndizera yuko intambwe tugeze ko arukubera gushira hamwe hagati y'umukuru w'igihugu n'umushyirangano
hapa tulipo tunawashukuru sana
ingora ni mwishengero rya Advantiste mu munsi w'indwi zatanguye mu mwaka wa 2018 habonetse imicibiri dahurije ku burongozi bwaryo mu Burundi kwa 15 kwezi kwa 5 umwaka uheze Ted Wilson umuyobozi waryo ku rwego rw'isi yanditse ari ku cicaro mu gisagara cha Silver Spring muri leta ya Maryland muri Amerika avuga ko aheza amezi atandatu leta y'u Burundi ikandamiza yongera ihama iryo shengero mu gufunga gukubita no gutera ubwoba zimwe mu ndongozi hamwe n'abakristo iryo kete ryahungiwe perezida w'ico gihe nyakwi gendera Pierre Nkurunziza imijyano yakomeje n'u Rwanda Jige Joseph Ndikubwayo yahaye indongozi y'abadivantise yo ku munsi w'indwi bivugwa ko yahise amambika n'umushikanganji w'intwari hagati yawe na Pascal Barandagiye wabwiye amenyeshamakuru ko naho utashimye kuvugira kuri mikro rutishimiye ingingo yafashwe rusigura ko mugwi mushasha ugizwe n'abantu bafite ivyiyumviro bimwe gusa abadivantise yo ku munsi w'indwi ni rimwe mu mashengero ya kera mu gihugu c'u Burundi ibitigiri bitangwa n'umushikanganji w'intwari hagati vyerekana ko iryo shengero rifite abayoboke barurwa ku 5 eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
inama ya 45 y'inteko ya Loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu iteraniye ku cicaro cyayo i Geneve mu Busuwisi ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye i Geneve Tabu Renova yafashemo ijambo atera utwatsi raporo y'abahanga b'iyi nteko bashinzwe gukora amatohoza ku Burundi. Tabu Renova yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku ijambo rye.
Uno munsi twari turamutse twitaba inama isanzwe y'akanama kaoni kajejwe gukurikirana no kuteza imbere agatekazi na muntu ku isi. Hanyuma rero uno munsi umugwi washizweho ngo utohoze ubise ngivye ha byakozwe mu Burundi ngo cyangwa bibandanya biba mu Burundi urongowe n'uwitwa Dudu Diene wari uramutse rero ushikiriza icegeranyo cy'umwaka kuko uwo mugwi wari washizweho buri mwaka ubufise uko umwaka wahera bagaheza bakahura ikindi kiringo basa bibonye kenewe rero uwo mugwi warashikije ibitari bike ibyo yashikirije nk'uko mwama mwarabisoma mubibona n'ibintu batoragura hirya no hino babwigwa n'aba nabariya akenshi bakabibwigwa n'abantu ubona neza ko badakunda igihugu n'abarundi barimo badakunda igihugu cyabo ariko ugasanga bariko barakigurisha bavuga ibi nabiriya rero muri rusangi ico twashikirije twabanje kwerekana neza ko ico cegeranyo ari cegeranyo ubona neza ko categuwe mu ntumbero yukononera leta ihari bakerekana ngo hakozwe ibi nibi nibi mugabo waza kuraba ugasanga mu byukuri uyu mugu wihaye ububasha udafise wo kuja kuraba ingene leta ikora ibyo ikora bitari byo kandi bazi neza yuko ico no kwita amategeko agenga inama mpuzamakungu oni ayo mategeko arabuza neza yuko ibihugu birekurigwa kwinjira muntu ze mu buzima bw'igihugu kandi birana ayo mategeko aranavuga neza yuko nawo ni ubwayo umuryango ni utarekuriwe kwinjira mu iringanizwa y'igihugu ariko uyu mugwi ibintu bitari bike wagiye urerekana ngo nibijanye n'agateka kaze na muntu udondagura umuntu agaheza akibaza ati mbega none uyu mugwi ufite ububasha nyabaki ku buryo urengera amategeko agenga inama mpuzamakungu
egome muravuze ko uyu mugwi biboneka ko ufise intumbero yo kononera leta y'u Burundi ibintu mwibaza byo bituma uyu mugwi ufata iyo ntumbero nibi
uyu mugwi mu bisanzwe twoja mu 2016 kishigwaho cyaragaragaye neza yuko washizweho mu ntumbero yari igamije kononera igihugu kuko ibyabaye mu 2015 murabizi imigumuko yabaye kugira ngo barabe yuko bohindura leta ihari ibyo navyo abene igihugu n'inzego z'umutekano nibemeye ko bija mu ngiro nico gituma rero abari ko barafasha gutegurwa mu itegurwa ryavyo nibo batigeze banezerwa neza yuko ibintu bigenda uko ngo murazi neza yuko habaye na kudeta mugabo nije mu ngiro ntikunde kuko abajejwe umutekano bazifashemo neza aha rero uwo mugwa ciujaho kubwishavu kugira ngo barabe ingene babandanya baca hirya no hino kugira ngo icyo bagomba gushika ko mu 2015 baheze bagishike ku buhoro buhoro mu gushyiraho umugwi uza uvuga yuko ari ibyaha mpuzamakungu ibyaha mpunyabwoko cyangwa ibyaha bihanwa crime contre l'humanité mugabo aho hose kugira ngo barabe ko u Burundi n'abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bo bashengeza imbere ya sentare mpuzamakungu kugira ngo maze baronka akaryo ko gushikira ubutegetsi bagomba gushikako baciye mu nguvu kandi
ndabona bo nibande muvuga ko icyo bashaka gushikako nibande
mu Burundi hariho abatavuga rumwe na leta abo nabo kuva kera narindi bariho mugabo intumbero yabo siyo gushikira ubutegetsi iciye mu matora nico gituma bagomba guca mu nzira zose zishoboka inzira z'igikenye inzira zo gutembagaza intwaro aho rero ugashusanga bariko barafashwa n'abandi bindi bihugu bimwe kuko ubwabo atanga ubu bari bafise zigaragaza neza ko ibyo bintu bishikako nico gituma nuno munsi ikigaragara nuko usanga abo nyene aribo bari ko aratanga inkuru zitarizo hanyuma bakabandanya bashigikirwa n'ibi bihugu ari byo byaciye bisaba yuko haja huhuye umugwi ku buryo kuva mu 2016 ibyo bihugu nyene n'ibyo byagiye uko mwakwera bisaba yuko uwo mugwi wongerwa ikindi kiringo gushika nuno munsi
muravuze ko uyu mugwi utoragura hirya no hino amakuru atariyo ariko murazi ko uyu mugwi utaronse uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi
leta y'u Burundi mu ntango yatanguye gukorana neza n'inama mpuzamakungu yarakorana neza n'ibisata by'inama mpuzamakungu bijejwe agateka kazi na muntu n'ikimenyamenya nuko mu 2015 haragiyeho umugwi mpuzamakungu uhamagariwe gutohoza ibyo bavuga ngo ibyaha ngo biri kubirakogwa ariko rero mu 2016 mu kwezi kw'icenda uwo mugwi utanze ikicegeranyo harimwo ububeshi burengeye n'ukwagiriza leta ibintu biteye isoni gushika naho bayagiriza yuko umukuru w'igihugu muhiriwe mu nziwe afise ahantu agirira aho hotel agateka kazi na muntu ahantu nogira ntibagirira ngo torture sinzi nyine mbivuga ariko rero muri ico gihe leta y'u Burundi yarasaze kico cegeranyo cotosogwa kugira ngo biheze bigaragare neza yuko ibisigayemwo by'ukuri byotuma haja kumugwi ariko leta ikoze Union Européenne ntiyigeze yemera yuko habi ibiganiro na leta kugira ngo ico cegeranyo gitosogwe arico gituma hacajaho ibintu by'inguvu rero uwo mugwi wagiye kujaho ku nguvu banze bimwe ijambo leta y'u Burundi kandi irataka itakamba yerekanye n'ingene ibyo ubyashikirijwe ari ububeshi ariko bashima gukoresha inguvu rero kuva igihe uwo mugwi ugiyeho kubwa inguvu leta y'u Burundi yaciyigira iti uyu mugwi ntituwemera kuko ntugiyeho haci tuciye mu nama n'ingingo nico gituma rero uwo mugwi utigeze wemererwa kuja kwinjira mu gihugu ngo utoze zitohoza kuko leta y'u Burundi itawemera kumva mpeje gushikiriza
mu gihe uyu mugwi wo kongerwa ikiringo leta y'u Burundi iriteguriye kuwemerera kwinjira mu gihugu gutohoza ivyo biregwa bavuga ko vy'ivyaha bibandanye
aho leta y'u Burundi yamye ihagaze n'ubu ni ihagaze uwo mugwi ntiwemera nico gituma bawongere ikiringo no munsi canke ejo canke ijya ejo leta y'u Burundi ntizopfa ikoranye n'uwo mugwi.
Abantu ntibashaka kwibaza ko hari ikintu leta y'u Burundi yoba ihisha mu kubangira kwinjira.
Nta na kimwe leta y'u Burundi irikirahisha kuko n'ikimenyamenya hariho n'abandi baza akarorero icegera cuserukira umuryango mpuzamakungu ONU mfasoni ibintu keita sirimwe sikabiri sigatatu aza ari kumwe n'abandi batari bake kandi baje mu gihugu hanyuma bakabona neza ingene ibintu bimeze mu gihugu. Rero hariho n'abandi bantu batari bake baza bavuye mu ntuze mu mashirahamwe ya Afrika bakaza kwirarira bo nyene mu Burundi ngende bimeze bakaja hirya no hino bakabona ko mu by'ukuri umutekano wifashe neza kandi ibiri ko birashikirizwa n'uyu mugwi bidahuye n'ibyo umuntu abona ukuntu ze mu gihugu hakati. Rero nta na kintu kimwe turiko turanyegeza ariko twagukorana n'umugwi wagiyeho kuko ufise intumbero uheje guhabwa.
Tugarutse ku nama yabaye umunsi i Geneva, murasha kutubwira ibintu bigaragara mwasavye kanama mpuzamakungu kajejwe agati kazira muntu kwisi?
Icya mbere twashikirije nuko twiyamiriza uwo mugwi, tukiyamiriza n'ivyegeranyo vyabo kuko kuzimu bubeshi. Ikigira kabiri twasavye nuko abaha inguvu uyo mugwi bobona neza yuko mu Burundi tutakiri mu 2015 ngo uwo mugwi bame bawubwira ngo korakora nuko mengo turacari hahandi. Ikigira gatatu twerekanye neza ingene leta y'u Burundi yamye ikora utwigoro tutari duke nuno munsi kiriho ukiriko kuva mu 2015. Rero dusaba inama ijejwe agati kazi na muntu yuko yobona neza yuko mu Burundi ibintu byahindutse kandi bimeze neza kandi n'amatora yagenze neza, ubu hari inzego nshasha, hari umukuru w'igihugu mushasha kandi icifuzo c'inzego nshasha, icifuzo ca leta nshasha ari uko ubu ibintu byotera bije imbere. Leta nshasha yaravuze neza yuko yiteguye neza gukorana nabo bose barondera gukorana mu ntumbero nziza guteza imbere ibihugu, kuneza igihugu no kuneza yabene igihugu. Rero muri rusange twasabye twamenyesheje yuko leta y'u Burundi yiteguye kuvugana na bose, ntandiko ndavuga kunagura imigenderanire ifitaniye n'ibindi bihugu mbere n'ishirahamwe mpuzamakungu, ariko ibyo byose bikaba mu ntumbero yo gufashanya kugira ngo ibihugu bitere imbere, turetse kuburemeka ko imigwi itohoza kandi uyu mwanya wari umwanya wo gutera imbituje imbere. Ahanini muri rusange nico twasabye.
Mu ndwi iheze hariho amashirahamwe ashika 50 mu Burundi adaharanira inyungu za politike yandikiye kanama mpuzamakungu kajejwe agati kazi na muntu gasaba ko uyu murwi utokongerwa ikiringo ngo kuko usohora amaraporo y'ibinyoma, ariko hakaba hariho n'andi mashirahamwe y'abarundi nyene ikana y'andi mashirahamwe yanditse avuga ko ibyatohojwe n'uyu murwi ari vyo. Insiguro muha ibyashikirijwe n'ayo mashirahamwe yose avuga ko ahandira inyungu z'abanyagihugu aharanira tegamiye ama leta, igihushandi kiri muri ivyo byose bisabwa n'amashirahamwe yarasanzwe akwiye kuba avuga rumwe, insiguro muyihani yihe?
Murakoze cyane. Amategeko mpuzamakungu arasaba yuko ho kubahirizwa amategeko y'ibihugu, ibihugu byo kubahirizwa kandi hakubahirizwa n'indinganizo yabyo hamwe n'amategeko yashinzwe amategeko y'ibyo bihugu. Ariko icyo tubona nuko aya mashirahamwe mpuzamakungu avuga ko adaharanira inyungu za politike, kibabaje no kusanga ibyo ariko arashikiriza ari ibishi usanga umenga ariko arakokeza ashigikira icyo no kwita abatavuga rumwe n'ibihugu. Hirya no hino uri kuraraba aya mashirahamwe mpuzamakungu yitwa ngo ntakuriki ntarondera ntashigikira inyungu za politiki ntarondera inyungu za politiki, yanini usanga ariko arashigikira abagwanya ubutegetsi, abagwanya intwaro ibihari. Rero kubona aya mashirahamwe mpuzamakungu yashikije icegera cyayo agira ati uyu mugwi bawongera ikindi kiringo ntibitangaje kuko nka yose mbere sanga atumwa n'ibi bihugu nyene biriko byashizeho uyu mugwi. Rero kubona amashirahamwe yandi mu Burundi adaharanira agateka kazi na muntu nayo yaranditse agira ati uyu mugwi ntibasubiye kuwongera ikiringo, ivyo birumvikana. Mugabe ikintu kumenyesha nuko yabaye amashirahamwe yo hanze, novuga nti hayatari mu Burundi, yaba ibi bihugu byashizeho uyu mugwi bose n'abantu umengo bavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi atamashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu yigenga ahari. Umuntu akibaza ati mbega none burya amashirahamwe yigenga aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi yo barayahe? Ni ya yandi leta y'u Burundi yafuta kuko yigenjeje nabi akigenza nkuko arabanye politike kandi yavuga ko atanyungu za politika aharanira aha rero umuntu akibaza ati none mu byukuri aya mashira hamwe mpuzamakunga adaharanira ibyicaro bya politiki n'amashira hamwe nyabaki mu gihe ariko yigenza nkuko umenga ariko aragwanya amareta rero aha hantu naho bavuga ngo bariko baraharanira gatya kazi na muntu biratangaje.
Tabu Renova ambassadeur aserukira Burundi i Geneve mu ishyirahamwe mpuzamakungu murakoze cyane rwose kukanya mwaduhaye
ndabakengurukiye namwe.
Shuti zacu mbashimiye cyane rwose ko mwakurikiye aya makuru njye nabagenzi banje bose dukorana hano Washington DC twayabateguriye kandi tuyabagezaho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virus ya corona. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.